Ayo namarira yabari ko barashingura babo ivugizo ku mupaka Burundi guharana Republika ya Demokrasi ya Kongo bagandaguwe kugenekereza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jean-Homme Niyonzima mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni aho abantu bashinguwe ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana abagore abagabo eka n'abahumure bose bakaba bari mu marira ntangere abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara
ubwanje mana natonge mukura Nana kimelo kora mani chakere utanere mugwani nacho vise do aliko ndagomba guhambere pa ndagomba kunyakire papa avuya tacha
tera dutei bwoba kuko nkaje ko bambuka nari byabibona naho baza nako basiga bakoze kiri nyinshi kuko basiga bize bakagenda nokunze ndamya byaranzazaniye aho mutimu gumana uhagarara cyane zangaze habikoyeri n'ababyeyi banje
mu nkuka y'imitsa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa diocese katolika ya Bujumbura Antoine Rwerinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi ni mu gihe umugwire de tabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero aho wowo umenyesha kwisha abasirikare 9
inyishu gukoresha ikemere gukoresha umuheto inyishu ubukemuri bwose mu biganiro umwumvikano n'umutekano ntangere iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umutungo none kwizina ry'Imana turatakanze muri kino gihugu cyacu amaraso ntukubure guseseka abasese karakwiriye turatakanze Imana gafuri gahamba tukaruhuke Imana
umushikiranganji w'intara ya hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu umushikiranganji n'Interetse yamenyesheje ko abishye abo bantu atamitima bagira ari mu guwiterabwoba
iri ni iterabwoba cyo bita terorisme kubashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko itoroshye gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka 2 umwaka umwe iyo ni iterabwoba umama ukabona ko yibungenze akakomine uruti n'ukuri mbabarira ukaye mukumwishe babura kikongwe nta n'izina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atabagira by'ukuri
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane
leta y'u Burundi twiteguye munyamiramabi no mu butungane gushengeza aba bantu iyo bari hose abashatsi barondera nka bose tubafashe baba babikoze n'ababipangiye n'ababipangiye hamwe
abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika.